Iri nchuru ya kabili mshikanganji wa mbele mshasha ajakvendi la kubu chahura na wakuru vinhala zose zigizubu rundi. Kuru yu wa mbele bonge yeguhuri la kumuruwa mkuru wa politika Gitega. Ibazo vihanzi kisata chuburi mnyi, nizo vizafashe umuanya mure mure uli gani ilo. Ibazo vijimungo mwavu wiki zungu, dakuye kandi utagiraku wali mnyi bose, imbuto zidoge lguwa nabali mnyi, kuzi dakujivze ango mbuga vigatuma muimbu wa mkechane, hamuna makenga kumhuri kizi. Asa wakuru vinhala nibi sata bitanduka nyakutamubesha mshikanganji wa mbele yerekanyi mhunge nge, afite kubijanye n'imbuto zihabwa abarimyi bato bato Gervain de la Cobuche
ndabaje kubera amashira hamwe atubwira ngo yahaye imbuto bene igihugu mugabo gacusangana nakimije kubamarira nahubwo bobo amafaranga baba baronse bayakubise ku inyuma izaje zivuye hanze mwarazipimye izo za amashira hamwe yaguze ahereza bene igihugu mwebwe mwarabaye informe murabanza murazigenzura neza
mu kigo kizabo kijeje gutorokanya no kugwiza imbuto mu gihugu bavuga ko atabushobora kubaca mu ryahumye uwagiserukiye muri iyo nama kuniko yabisiguye
izabo ushika uno munsi nta mbuto iha amashira hamwe kuko sifitejejwe izabo iha imbuto abagwiza mbuto mugabo birashika ko ayo mashira hamwe ashobora kuba yaraguze imbuto zifise amamuko muri izabo hanyuma kubijanye n'icyizere nacyo izabo kugira ngo imbuto zayo zirinde tija kurubuga haba hakotwe ibintu byinshi ubushakashatsi amageragezwa mu ntara zitari nke hagahamagarwa nabo mu bushikiranganje bakatiraba tugashika no kugwego kuko zemezwa n'ikigo kibijejwe cha ONSSS bamaze kuraba neza yuko izo mbuto zirimwa zikimbuka zikaribwa zikaryoha amavariyete rero y'imbuto ntiyimbuka cyo kimwe
umukuru wa leta yanagarutse ukindi kintu kimuraje ishinga ikena jumwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishyirahamwe Formeri kore mu Burundi yavuze atunguru toki icegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe bari mu nyubako imwe Gitega
cyaje mwana bavuze ngo ateye ubusizi bugaragara uno munsi mucamuza guhindura ivugo mucavuga ngo ifumbire bari bayiteranye ndazi ko ariko mucamuza kuvuga naho twaruka ngaha mwavuze ngo bateye mu butaka bugaragara kugira mutangire gukomplika ibintu twaje kugira dutori inyishu kandi dutori inyishu z'abarundi benshi da situation muitange ukwimeze manyange namubonye yagarutse yongera tubeshe bangira tubwire ko afite amatone ibihumbi 17 atane ibihumbi 10 bafite manyango gasura kutubesha uno munsi hoho tuvanga hatu kwikijije
emerjide manyange cyegera cy'umuyobozi mukuru wa Fomi yijeje ko mu kiringo kitarenze ndwi imwe igihugu cyose kizoba gifite n'imiburi iburi ibice 70% by'ifumbire kenewe
aha ndashobora kwemanga yuko mu mpera z'iyi ndwi turimwo atantara izobere munsi ya 70%. Cyo nyakwa mushikiranganje wa mbere turakibemereye ngaha ibishengero byose rikoranye ko tugiye gukoresha amaguru n'amaboko kugira ngo iyo ntombere muduhaye tuyishikeko. Twavuze yuko tutegerezwa gukora tukambara urwaga kugira ngo icyizere turabeko cyogaruka. Ariko naho nyene nyakwa mushikiranganje wa mbere hakagira ko duciramwo muzoca inkoni ngufi.
Mu minsi ishize bamwe mu barimyi baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeje ko barishyuye amafaranga y'umwavu w'ikizungu kuva ku mpeshi heze barorera mperumbone.
Yari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirava mu mahanga. Nibakurikiza ikiranga minsi cy'indimo ntiduhomba ifumbire, tubuze ifumbire igari yuko indimo zipfuye.
Twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe. Nuno munsi turacyarindiriye ifumbire twasabye ntiturayiroswa. Murumva yuko iyo umuntu atarose ifumbire n'umwimbo aba yiteze muke. Wari gutera ibiro 5 dusanga kuratera ibiro 2. Chanke kiro kimwe n'inusu ntiboza na sezo a na sezo se tutarayironka beshi barase gusubira kwiyandikisha ku ifumbire ya sezo a kubera ni ya sezo se batayirose kosaba yuko leta umuvyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigo fomi kazani yo hanze kugira ngo isahirize turonka umwavu
none twebwe tureka kuronka gute kandi kwatanze avance tukongera tukakombora none tureka kuronka gute sindi kubugura ifumbire bampaye ubujeto umva bica bimbana ibibatsi
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire ntacizigiro mfise kuko nk'ubu hari yageze ko mfumbire
ibibazo by'uburimyi bya gishinga mushikanganje wa mbere mu gihe uyu mwaka imvura yataze cyane mugihe gatatu gatangurana n'ukwezi kwa cyenda mu bisanzwe kugeza ubu imvura ntiyatasura ku munsi wa gatandatu no kuri w'Imana abategetsi bahamagariye abakuru b'amadini n'amashengero gushyira hamwe n'abo barongoye mu gusabira imvura Burundi. Umushikiranganji wa mbere yavuze ko Imana yabumvise yongera kati iby'ikirere ntawo byizera maze asaba umukuru w'ikigo kijejwe kuraba ibyerekeye ikirere gusigura amatariki yibaza imvura izotasurira ko nuko abona ibintu. Eroje uri ka neza Juju ya Amerika.